mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika vigira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi metero 19 no kuri metero 22 ikaze mwese kuri radio yanyu.
Numugambi yatashyizeho umuntu mbere yo kugira ngo irambe ingene yokomeza urukundo mu bantu, gufashanya mu Barundi, gukomeza umuco n'akaranga byo biranga abasokuru byo gufashanya.
Uwo ni Terence Ntahiraza, umwunganizi mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu cy'u Burundi, akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganji, havuga ku munsi witiriwe gufashanya no gufasha abatishoboye. Uwo munsi uzajya wizihizwa kuwa gatandatu wa nyuma wa buri kwezi kwa karindwi, umunsi washyizweho n'itegeko ryashyizweho umukono n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi ku itariki 11 kwezi kwa gatanu uyu mwaka 2018. Iyi nkuru hamwe n'izindi twabateguriye turaza kuzigarukaho ku buryo burambuye nk'uko mimenyereye muri iki kiganiro iwanyu mu ntara. Eugenia Mukankusi ubaha ikaze kandi mbasuhuza. Mbere yuko tubagezaho rero ibiganiro twabateguriye, tugiye guhera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe na mugenzi wacu Aloyizi Bigirimana.
Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mwaramutse neza, ni Placide Magambo ubasuhuza. Uyu munsi ni kwa kabiri tariki ya karindwi ukwezi kwa munani umwaka w'2018. Ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Uburundi n'Abarundi bariteguye nkuko bamye kupfa na kera mu mateka yabo gusubiza inyuma.
Mutubabarire, ibyuma ntago bigenze neza, ariko mukanya nyine turaza kubagezaho aya makuru mwumva kuri radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda nkuko nababwiye muri kumwe na Eugenia Mukankusi mu mwanya wa Diane Ninina Hazwe utabashije kuhaba uyu munsi. Radio yanyu rero yongeye kubaha ikaze, mbibutsa ko mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda na FM 88 n'ibice bitatu naho mu Burundi makadukurikira ku mirongo migufi short waves kuri metero 19 no kuri metero 22. Tukaba turi no ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacu.com. Ikaze mwese. Tutere muduteze amatwi ikindi kiganiro iwanyu mu ntara, ikiganiro tubagezaho buri munsi muri aya masaha, mube hafi ya radio yanyu.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na karyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba mu kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara. Ni cyanyu.
Radio ijwi rya Amerika i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tubagezeho noneho ibimwe mu biganiro twabateguriye uyu munsi. Programu ya ONU yita ku biribwa pamo, turaza kugaruka kuri iyo nkuru yatangiye kongera guha ibiribwa abantu mu nkambi, impunzi mu nkambi. Tureba ariko noneho ibyerekeranye n'indwara ya Ebola. Mu Burundi, Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima kuri uyu wa mbere yasohoye itangazo rivuga ko hagiye kongera gusabwa imbaraga mu guhangana n'icyorezo cya Ebola, nyuma y'aho bigaragariye ko icyo cyorezo kibasiye uduce dutandukanye two muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo duherereye mu birometero 400 uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Inkuru mugezwaho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika i Bujumbura, Diane Ndonse.
Inyuma yaho ikiza cy'ingwara ya Ebola gicureshe mu ntara ya Equateur iri mu gihugu cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo iri ku birometero 2200 by'igihugu cy'u Burundi userukira ishami rya ONU gitamagara y'abantu ku isi OMS muganga Walter Kazadi Murongo amenyesha ko muri kino gihe icyo kiza kibangamiye akarere k'ubuvuzi kamabarako kari mu ntara ya Kivu y'Uburaruko neza na neza hagati y'intara ya Kivu n'iya Ituri niyo Ebola iri kirasafika inganda ku birometero amajana 4 y'igihugu cy'u Burundi. Waserukira ishyirahamwe OMS avuga ko kugera itariki zine z'uku kwezi mu bantu 76 bakekwa kuba bafise icyo kiza, 33 kimaze guhitana ubuzima bwabo, 13 nabo akaba ari bo bamaze kugaragara ko ibimenyetso byacyo. Kubw'ivyo muganga Tade Ndikumana aramutswa ubushikiranganji bw'amagara y'abantu avuga ko bagiye kongereza ingufu mu gushiraho uburyo bwo gukinga ico kiza ca Ebola kugira ngo nticinjire mu gihugu.
Iyo ntara irimo Ebola ubu uye uvuga ko iri ku birometero bitarenga 400 uvuye aha mu Burundi nkuko twa twababwiye kiza ca Ebola cyari cyateye muri Equateur hari nuvuga ku birometero birenga 2200 uvuye ngaha mu Burundi. Tumvikana rero yuko tutegeza gufata ingingo nuvuga zirengezo twari twafashe kugira ngo dukingira bene gihugu.
Hagati y'igihugu cy'u Burundi na Republika iharanira Demokarasi ya Kongo ivugwamo ikiza cy'ingwara ya Ebola, uruja n'uruza rw'abantu ni runini bagenzwa n'imvozi zitandukanye harimo n'abakora urudandazwa. Icyo bikoze umushikiranganji Tade Ndikumana avuga ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu itazohagarara ahubwo ko abazinjira mu gihugu bazobanza gupimwa ko atabimenyetso by'ikiza bafise.
Harashizeho ibikoresho nuvuga mipaka tuhana n'igihugu cya Kongo aho hariho aho abenegihugu binjira nuvuga ibyinjiro 11 aho twashizeho abaganga n'ibikoresho kugira ngo bagume bapima na cyane cyane gupima ubushuhe ku benegihugu bava muri Kongo binjira mu Burundi. Kandi twarasanuye ikigo amurukaramu kugira ngo hagize witoka kw'iyo ndwara duheze tumwakire hanyuma tumuvure dukurikije amategeko duhabwa na OMS kuko dukurikiza twese ibihugu cyumura kakarere birafise ingingo bikurikiza kugira ngo turabe neza yuko twokingira bene gihugu n'uramutse dusanze yuko afise iyo ngwara tumiteho kandi tumuvure.
Iruhande y'abantu binjirira ku mipaka iriko abaganga bapima ko atabimenyetso bya Ebola hari nabinjira baciye mu nzira z'ibinywabi nabo nyene ubushikiranganji bw'amagara y'abantu busaba ko nyene kubakira yo bimenyesha hakiri kare kugira ngo nabone babanze gusuzumwa. Aha rero muganga Walter Kazadi Murongo aserukira igisata OMS mu Burundi asaba ko uburyo bwo gukinga bwoshigwa mu ngiro na cyane cyane ko hari uburyo bwashizweho kugira ngo bushigikire. Bisabwe ko ibyo bikorwa byogwizwa ahantu hose no mu mice yose na cyane cyane ku burere bw'ubwinjiriro, inyigisho zikagwizwa ku bantu baba mu turere two ku mipaka hakoreshejwe amaradiyo cyangwa hakoreshejwe ubundi buryo bwose bwo gutanga amakuru ku buryo hagize uwikekwa amenyekane hakiri kare cyane cyane abanyagihugu bakamenya iby'icyo kiza gutyo bashobore kucikingira. Kuva ikiza cy'indwara ya Ebola kimenyekanye mu kwezi kwa gatanu k'uyu mwaka mu ntara ya Equateur iri muri iki gihugu nyene cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo, ingingo zimwe zimwe zarafashwe mu ntumbero yo gukinga. Muri kino gihe ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buvuga ko n'imiti ihari mu gihe habonetse umugwayi, ariko rero tumenyeshe ko kugeza ubu ata muntu n'umwe araboneka ko agwaye Ebola mu Burundi nubwo icyo kiza gikunze kwibonekeza muri icyo gihugu kibanyi cya Republika iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibujumbura, Diane Ndonse, ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse, urakoze. Twababwiraga rero ko mu Burundi Minisiteri y'Ubuzima ifatanyije n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima OMS kuri uyu wa mbere ryasohoye itangazo rivuga ko hagiye gushyirwa imbaraga mu kurwanya icyorezo cya Ebola nyuma y'uko bigaragaye ko icyo cyorezo kibasiye uduce dutandukanye two muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo duherereye mu birometero 400 uvuye ku mupaka w'igihugu cy'u Burundi. Nshuti rero ibiganiro byacu birakomeza mu kanya.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na Internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Ku batwumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 69. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 254 255 293 294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Programu ya ONU yita ku biribwa pamu yongereye ibiribwa yari yaragabanije ku mpunzi biturutse ku mikoro make. Mugenzi wacu rero twagerageje kuvugana na bamwe bari mu nkambi y'impunzi. Twaganiriye na Madame Jacqueline Nduwayezu ushinzwe ingo n'imiryango muri village ya 11 ni mama village 18 agize nkambi z'abarundi imahama mu karere ka Kirehe ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Namubajije icyahindutse mu buzima bw'impunzi no mu biribwa zihabwa.
Bari barabanje badukata ibice 10%, hanyuma basubira kudukata ibice 15%. Ubu rero mu kwezi gushize bakaba baratwongejeho ibyo bice byose bari baradukase. Rero ngaha mu nkambi ya Mahama, ubu bifungurwa dutega hariho akarusho ugeranije no ku mezi aheze.
Nta kindi kiyongereyeho uretse byo bari barakase bashubijeho.
Hariho ukuntu bari baradukuye ko ifu y'ubuyi, ifu y'igikoma, noneho ubu ifu y'ubuyi yongeye kugaruka. Uye turatega ibifungurwa bikwiye tugatega n'ifu y'ubuyi.
Uretse pamuse hari abandi babafasha mu byerekeranye n'ibiribwa aho mu nkambi ya Mahama?
Harigeze kuba amezi atatu twari twafashijwe n'abagira neza. Baradufashisha umuceri twarawuteze amezi atatu. Icyo gihe twari ko turatega uwo muceri niho ibiribwa byari byaragabanutse. Noneho uwo muceri kuva ku kwezi gushize ntabwo twongeye kuwutega, kandi bari baraduteguje yuko tutazowutega kuko yari impano y'amezi atatu yararangiye. Batwemerera yuko bashobora kuzosubira kudukorera ubuvugizi.
Ibyo biribwa noneho uko mubibona muri kino gihe mwaba musanga bihagije?
Mu bisanzwe ibiribwa baha impunzi ntibishobora kuba bihagije kubera hariho byinshi impunzi zica zisubira zigakenera bitari muri ibyo batanze. Usanga umuntu ariko arashora za ntete z'ibigori kugira arabe ko yohindura gato, nk'abafise abana batoyi ugasanga akenera ko aja kurondera nk'uturayi two guha umwana barya abana batabaragira amenyo akomeye. Rero ibyo bifungurwa rero ikibibuza gukwira ni ubukene bw'inkwi. Ubukene bw'inkwi butuma umuntu ashora ibifungurwa kugira ngo agure nyanko. Iyo batwaronka inkwi zikwiye umuntu yoshoboye gufungura n'ahatokwiza cyane mugabo ntibyoba nabi nk'ubu.
None usubije amaso inyuma gatoya ukareba ibyo biribwa pamu imaze ukwezi ibongereye, ubona byarahinduye iki mu buzima bw'impunzi aho mu nkambi ya Mahama?
Ibifungurwa babyongereye birafise icyo byahinduye mu nkambi ya Mahama. Ubwa mbere igihe babigabanya warabona yuko abana bashonje, wagenda mu ibarabara ukabona yuko abana bamerewe nabi, ukabona yuko hariho ingo zidashize inkono ku ziko. Ariko ubu kuva bongera ibyo bifungurwa nta bantu turabona bashonje, hamwe bavuga uti umuntu yabuze ikintu ateka. Urumva ubuye murazi yuko gufungura bica bijana n'amagara meza. Rero hariho iciyongereye ko abantu baraheza bagafungura ukabona umuntu yarayafunguye nawe urabona yuko aba ahariho akarusho ku mibereho yiwe.
Turebye noneho se nk'imibereho y'impunzi muri rusange, nkawe nyine ushinzwe ingo n'imiryango mu nkambi ya Mahama, watubwira iki ku bijyanye n'imibereho y'impunzi muri rusange? Turetse icyo kibazo cy'ibiribwa waruvuze n'ikibazo cy'inkwi, tukareba ibindi bibazo bikunze kuboneka ahantu hatuye abantu benshi by'umwihariko nko mu nkambi z'impunzi. Tuvuze mbese nk'ibijyanye n'isuku, amazi, amashuri cyangwa se n'ibindi bikoresho, watubwira ko byifashe gutahunga mu nkambi ya Mahama?
Ngaha mu nkambi ya Mahama ugereranije n'izindi nkambi, imibereho y'impunzi imeze neza. Naho impunzi bitigera byera ngo de, ariko urabye turafise amashirahamwe adufasha. Ishirahamwe Oxfam ritanga amazi. Muri iki gihe cici rero amazi arakunda kugabanuka, ariko hariho barashiraho akabo kugira barabe yuko muri rusange umuntu atobura amazi gose noneho ngo ryase kuri have rimera nabi hakabaca habanishira hamwe yitwa GHDF iryo GHDF ni ishira hamwe gitaho ibyerekeranye n'isuku urabona yuko bafise baremesha kiyago benshi bagerageza bakigisha isuku mu nkambi uravye inkambi aho yatangiriye ubuhara baye akarusho kubyerekeranye n'isuku iyo mvuze isuku mba mvuze ibica byerekerana nabyo n'amagara meza y'impunzi amagara meza abagizwe n'isuku be n'amazi meza rero hariho akarusho kubyerekeranye n'uburezi abana bariga uye baramenyereye sisteme y'icyongereza kuko bakiva mu Burundi murabona biga muri sisteme y'igifaransa noneho ubu baramenyereye bariga neza natwe impunzi ubwacu impunzi zize nk'ubu ziriko zirafasha abazokora ibibazo bya leta bakishyira hamwe bakabigisha bakabafasha kugira ngo baze bashike mu bibazo cya leta bameze neza bashobora gutora ikibazo
ibyifuzo by'abantu bihinduka bijyanye n'igihe icyifuzo cy'impunzi ni ikihe muri iki gihe ukurikije ikintu cyaba kibaraje ishinga
twebwe ibyifuzo by'impunzi dufise turafise amakenga ku bana barangije amashuri yisumbuye ngaha mu nkambi ya Mahama ntibaronka iyo baja kugira ngo bige universite kandi noneho ntibaronka n'akazi ngaha mu Rwanda kubera naho baba bafise impamyabushobozi ntibagira ibyangombwa byo bemerera kuja ku isoko y'akazi ngo bahiganwe n'abandi hanyuma baheze bakore twebwe rero ikintu impunzi za Mahama zipfuza ni ukuronswa ibyangombwa byo zituma zishobora kuronka umurimo cyo kimwe n'abavukagihugu b'u Rwanda urabona imyaka ibaye itatu kandi bica bitera ibibazo ntushobora kuva muri iyi nkambi ngo uje nko mu kindi gihugu gupagasa cyangwa ngo uje guhiganwa n'abandi proof d'enregistrement dukoresha aha bayita ngo ni gifoto nticemewe ahantu na hamwe kuko ubandi baba bafise karte karangamuntu y'u Rwanda natwe ntitugira karte ndangampunzi
Jacqueline Nduwayezu ushinzwe ngo n'imiryango mu nkambi y'abarundi Mahama mu Rwanda mu karere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba muri village ya 11 ndagushimiye cyane
murakoze namwe
tuve mu Rwanda noneho tujye mu Burundi indongozi z'amasengero zirasaba leta y'u Burundi gukora ku buryo umurwi uzatunganya igikorwa cyo gufasha abantu aho nikora uzaba ugizwe n'abantu b'inyangamugayo ni mu gihe rero hari ababona ko icyo gikorwa gishobora kwitirirwa umugambwe uri ku butegetsi mu gihugu cy'u Burundi ibyo umwunganizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu cy'u Burundi Terence Ntayiraja yabyamaganiye kure mu kiganiro cyahuje izo mpande muri studio ibujumbura ni kiganiro cyayobowe na mugenzi wacu Diane Ndonse
Eka twakire bano batumire turi kumwe hano mu kiganiro Musenyeri Rast Bigirimana murongo isengero rya Anglicane muri diocese ya Bujumbura mukamunarongoye n'ishira hamwe dutabarane turabaramukije
amahoro neza
twakire n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntayiraja namwe bwe turabaramukije
ndakuramukije ndaramukije abatumire bahiye bari hano reka ndagushije n'abantu bose ko batumviza aba barundi cyangwa abanyamahanga
namwe bwe Odande w'umwami murongoye ishira hamwe rivugira abantu aho nikora Fondation Tabita Action turabakire mu kiganiro
turabaramukije mwese nawe ko batumviza muri studio
ego twibutse abatwumviriza ko mumviriza ijwi rya Amerika aho tuza kuvuga ku munsi uherutswe gushingwa wo gufasha abantu aho nikora reka dutangwe dujambo munganize mushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu Terence Ntayiraja uwo munsi mu ducira ku mayange mukatwibutsa ingene usanzwe utunganije
murakoze cyane nkuko mubivuze hari kwigenkeza rya 11 rusama uwo mwaka 2018 abanyene cyubaye mu kugira gutacha u Burundi atere igikumo ku itegeko rishiraho umunsi witiriwe gufashanya no gufasha kumbure abatishoboye twaheruka ngaha turabwirwaza abantu barimo barabara hirya no hino tubona ko turi kwiyongera kugira ngo irabe ko bimwe bimwe byotorerwa umuti hatagize kuba ibintu bihambaye cyane ubu munsi rero muri iryo tegeko utunganijwe iminsi yose ku munsi wa gatatu uhereza ukwezi kw'indwi ifaransa bangorode ni samedi di mois de juillet niko handitse mu itegeko ni umunsi utunganijwe ryabaye ryabaye ruhimbazwa muri iki gihugu cyacu ko
bishasha byabiye mu kwezi kwa gatanu hanyuma n'umugambi yatashyizeho umuntu mbere yo kugira ngo irabe ingene yokomeza urukundo mu bantu gufashanya mu Barundi gukomeza umuco nakaranga je biranga basokuru zo gufashanya umuntu atanze kuzera inzira ubonye mugenza ari cyo cyane badafite ukabona ko nawe washora kumufasha kugira ngo atumwe ukanameze neza gukomeza urukundo n'ubumwe mu bantu kandi ibindi byinshi bituma no kuri abantu bahamara n'umutekano atabajya bangura ariko kandi n'ubushonje akaba ikimugaburira
ego nkuko mubivuze cyo kikogwa gerutse gushingwa cyo gufasha abantu aho nikora ni cyo bamwe mu batumire turi kumwe ngaha bari basavye cyane ko gikwiye gutunga gikwiye gushigwamo ingufu kugira ngo gishobore gutera imbere umusenyeri Eraste Bigirimana murongo w'isengero rya Anglikane muri diocese ya Bujumbura mu Kamurongo ni ishyirahamwe rifasha abo bantu aho nikora rihurikemo n'amasengero menshi mbega uwo munsi mwebwe mwawakiriye gute namwe
ku ruhande rw'amasengero twarahimbawe kumva yuko leta yiyumvira kuri abantu abo nikora kandi igashima guhimiriza uyu mutima wo gufashanya twebwe twagize tuti twohoba dukamiye mu cyoze kuko by'ukuri iyo mu gihugu harimo abantu bafite umutima wo gufashanya abantu basenyera ku mugozi umwe bagafashanya barahimbara kandi cyakabiri twabonye yuko baje gushyigikira wa mugenzo mwiza w'abarundi kera umuntu agize ingorane baramuba hafi kandi bakaraba icyo bokora ari wagwaye bakaja kumudugiriza ikivi ari ugwaye bakamutera bakamujyana kwa muganga ku ruvumo ariko ku ruhande rw'amashengero tugira tuti ni byiza cyane yuko abantu bahimirizwa abantu bigishwa uwo mutima w'urukundo ugatsimbatara kugira ngo abantu ntibabananye kubabanya mwigenda ko kongwe nyamwigenda ko ntarimo impeshi
ego reka twumve umwe mu barongo ishyiramo rya abantu aho nikora sanswe ari mu bayapavugira ico nawe abivuga ko
iyo tegeko rimaze gusohoka twaranezerwe umunezero utagira ukungana kumva yuko leta ico kibazo yagifashe mu maboko c'abantu aho nikora n'ukuri ni ikintu kidasanzwe ntitwaye tunakimenyereye kuko urazi no mu kirundi hari umugani bavuga ngo umukene ngo na nyina ngo aramwanka kubona rero bibutse babandi bari bagiranye n'ababo babibagiye leta ikaba ibibutse n'ukuri ikintu cyo gushima kandi turakeje leta kuri ico kintu ciza yimviriye cyo gushika kuri abo bantu nikora
kuri uwo munsi haratunganijwe ibijyanye no kwanduza ifashanyo zizohabwa abo bantu aho nikora mbiga icyo gikorwa musanzwe gitunganijwe gute
muri iyo tegeko riratunganya ko hazaza kujyaho amakomite akurikirana ngene ibikorwa bigenda ndibaza niba iheze mu itegeko birashobora kuba birimo baravuga n'igitigiri
yego kumenya abantu icyenda
yego cyane ubwa mbere hari ubushikiranganzo buri hagati mu gihugu ubwa kabiri ni bwo burongora uwo mugwi kuva hejuru gushika hasi
kuvuga bari mu ntwaro
gera nuwo mu bushikiranganje bw'ibidukikije ubino bworozi kuko ibifungwa nk'ibipfa bacamenya ngende bibikwa numva nibo bazi ngene nk'ibifungwa biba bitanzwe kugira ngo bipfe cyangwa ubwo bakoresha ingene bigenda hanyuma hariho ubushikiranganje bujejwe gufatana mu ndubwo nabwo bucabugira ico bita umunyamabanga muri iyo komite abandi bacha bajya muri iyo komite nabo naba bakurikira mu cyangwa ari ibintu byiza cyane hariho mu bushikiranganje bwo gukingiriza no kuvuga ubw'umutekano hariho mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu nabo baheza bugafasha kuko turabikora ko nk'umushaka usanga ntabwo nikora abafite igikorwa cy'amagara cyangwa ibifungwa karaba yuko atabipfuye bahava bahereza abantu ngo bamerere nabi kugira ngo bose ajye muri iyo komite bamaze basuzume kugira ngo hatange ibintu bimeze neza
ubwo mukiraho ni ukuvuga bazobipima
uya shaka gukarora ishaka gutanga karo rero nkubwo amagara y'abantu rajamo kuko birakenewe kwaba hafi kuraba ibifungwa batafungwa kuba bimeze neza none si byo cyangwa umuntu nawe nikora ashobora kubagwaye hariho muri komite ari giye gufasha abo bantu nikora araheza agafasha gufunga abandi imbega tujya tumujyana hejuru giheza bikagenda gute hariho batatu mu mashengero haba ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara mbere no mu ikomine batatu baserukira amashengero atandukanye hariho kandi n'ubuserukira amashyirahamwe afasha tuvuge nk'iza kuba ruje cyangwa undi muntu bajya muri iyo komite
cyangwa baba
ego bamenyereye kubikora kugira ngo aherereye arashobora kujya kuzashyirwa muri komite kugira ngo baheze bose mu gutunga ibyo bintu bize bigende neza
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika ni kuva ku wa mbere gushyika ku wa gatanu kuviza inzwi gushyikiza inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
Mbibi mulongo ya masengero aravuze yuko harimo bamwe mu barongo ya masengero nabo mashirahamwe nyene yarasanzwe afasha abantu aho nikora mbiga abo bantu mu masengero batogwa nande ubigikorwa
cyangwa ikibazo cyangwa kibaza musenyeri ngo kwirereje wacu kuko niteye kujya leta twebwe buramatsari kugwa gwintara acavugana n'amashengero akaraba abantu batatu boshyiramo kuwe gwa komine mustanteri avugana nabo kuko ndi siya mustanteri kuwe gwigu ntirashimiye komite nibaza ko amashengero muzobimenya ega nibishashe yitari kuri radio ryo mu kwa gatanu ugacubona umunsi waciyuza mugabo ntishabuza ko abantu batangura
kuja ku kivi cyo gikorwa kiza caramaze gutangura
kwigerekerezo ryace kuwa gatatu hayigerekerezo ya kangaye
no kwa 30
ya 30 kwezi kwindwi
yego mu ntara
ngo cyo gukorwa makomine yose y'Uburundi naho bakomeza tari bwanashimwe ngo haje ariko zibi cyarabaye
byakozwe nabandi aya makomite yari yamaze
gukira bashyira abantu bafasha abagize intwaro batumye ko abarongoye intwaro bati himiriza abantu bose bagomba gufasha bazane ibiharage ibigori umuntu wese ishafise amafaranga konti yaruguruwe yego cyane cyane muri komine hari yamaze kuja ku 250 urumva niho bigitagura mugabo ibiharage n'ibigori byovyo ntakiboneye yarunze imyumbati ibipfa twari twasa yuko nk'utanze tomate utanze imyumbati bibisi utanze ibintu bibora ko ubwo nyine barazwa basaba bafite utundi abantu aho nikora bashonje ibyo bashi bitangwa ubwo nyine mugabe ibyumye bimeze neza ahubwo bipanze mu mastock kugira n'abandi bagume bazana tuguma duhimiriza kugira ngo n'ukuri ntihagire iyi ringo yafashe kugira ngo baba rigihe duruhaga mu kiganiro muravyibuka hari ko kibazo cyo gutwara abantu ruguru ubwo ndani cyane kuri iyi ntebe ariko ni mu kiganiro ahawe watubagiye diare dose uti mbega aba bantu none bigenze gute bapakiye mwabatwaye none twe dushima yuko abantu bofashizwe iwabo mijyango kuko ari n'imijyango kubera ubukene yaciyegeza inzara ikirabira hito gusanga abantu bagiye nyibarabara iwabo hari hari amadresse nibimero basi bimeye ko abantu bikora mugabo twe abafite n'iyo cyafise twafashize iwabo bagira umuco w'umujyango bakora abantu ejo cyo kwiteza imbere nk'abandi
ego musenyeri Erasto bigira imana mwibwe baravuze ko mwe mu mfise mu kibanze ko amasengero mutanga abantu batatu ku ntara
kuri kuri hari komite y'igihugu hari komite y'intara hari komite muri komine aho hose bizaba bipanze gutya
hatezwa ko harimo batatu
sibi ndiko diyumvira ego aya makomite ko yataje byihuta ntiyari bwabe nome no kuvuga babara batari baratanze ama proposition ariko ubwirwa ndibaza ko bashikira ngaje bazovugana batatu kugira ngo uwo mu gihugu uzogenwe ushigweho ariko twabatutse nawe utarajaho oya nawe ndeka abantu ku kivido hore kandi bisari keza bonse mu gihugu cyose ni byiza cyane ego
ego murakoze icyo dushima ni ukugene biyumviriye gushyiraho uyu mugwi ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara no ku rwego rw'amakomine ku nzego zose kandi bakatwiyumvira ko bakiyumviramo gushyiramo amashengero
ni nabo benshi urumva nibonye kuhavayo batatu kandi n'umwe
igisigaye kumenya ni ku buryo abo bazotorwa kuko hari amashengero menshi cyane umva bose ntibojyamo ariko turifuza yuko botora by'ukuri abantu twakwita mu kirundi binzira mugayo abantu bafise umutima wo gufasha abandi abantu bovyegeranya kandi bakabishikana iyo bitegeza kujya cyo turacyifuza gose
rero mukiraho bagatorwa nabande namwe bwe banye namasengero mushaka kuvuga muti twe dutanzuye canka umuntu harano bakwe kumwitorera
uko bigenda ndamufashe iyo leta igomba kugira umuntu wo mwishengero irandikira abarongoye ishengero aba basajye dina rimwe batanga ishengero riba rikonsani no kuvuga bashaka gusaba niba ari nkangirikane bugana musenyeri batange uwo babona abifitemo byiza
cyane cyane asanzwe babikora
eh asanzwe babikora iyo niba ari umukatolika barafite abo babaza
icyo rero cyari kiganiro ku ndongozi z'amadini ku byerekeranye n'igikorwa cyo gufasha abantu aho nikora tukaba tubashimiye mwese kuba mwateze amatwi tukaba tubararikiye kandi ibindi biganiro byacu bitaha ku buhanga bw'ibyuma bari kumwe na Kelly Nashwan na Inosa Kimenyi kuri mikoro ya Eugenie Mukankuzi mu mwanya wajyanye n'ahazwe mukomeze kugira ibihe byiza.